Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese duteramanye kuri uyu munsi wa gatanu tariki 17 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2014. Muri kumwe na Oriane Itangishaka teramije igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri kino gitondo. Kaze mu biganiro byacu.
Ibyavuzwe n'uriya mushinjacyaha ntabwo ari byo. Nta na kimwe kigaragaza ko iriya mirambo yabonetse mu kiyaga cya Rweru ari iy'Abanyarwanda cyangwa se yaturutse mu Rwanda.
Uwo ni Louise Mushikiwabo, umushikiranganji w'u Rwanda ajejwe imigenderanire n'amahanga, avuga ku biziga byatowe mu kiyaga Rweru. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Eugenie, urahura komeye.
Waramutse neza Oriane, mwaramutse namwe nshuti mwese muduteze amatwi. Amakuru tuyatangirire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho meya w'umujyi wa Beni mu gice cy'uburasirazuba bw'igihugu avuga ko abarwanya ubutegetsi bwa Uganda bishe abantu 26 mu ijoro ryo kuwa gatatu babasanze mu ngo zabo. Abarwanya ubutegetsi nabo mu mutwe Force Democratique Alliée na Armée Nationale de Libération de Uganda. Umuvugizi w'ingabo za Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant Colonel Olivier Hamuri yavuze ko abantu biceshejwe ibyuma n'imihoro. Hamuri yemeje ko habateye arabi iyo mitwe izwi ku izina rya ADF na NALU mu magambo ahinnye y'Icyongereza. Urugomo rw'iyo mitwe rwagenje amaguru make nyuma y'ibitero iyo mitwe yagabweho mu ntangiriro z'uyu mwaka n'ingabo za Kongo zitewe inkunga n'izawundi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aravuga ko guhagarika ingendo ziva mu burengerazuba bwa Afurika hatari uburyo bwo kurwanya Ebola. Bwana Obama yabwiye abanyamakuru kuri Perezidansi ya Amerika ko nta kuntu yumva yabuza abantu kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baturutse muri Guinea, Liberia na Sierra Leone. Cyakora yavuze ko impuguke zamubwiye ko guhagarika izo ngendo nta nyungu byagira ziruta uburyo burimo gukoreshwa ubu ngubu. Perezida yavuze ko abagenzi bashobora kuzabasha gupimwa no kuvurwa bikaba byazatuma abantu benshi bandura nako batabasha kuvurwa no gupimwa bikaba byatuma abantu benshi bandura iyo ndwara ya Ebola. Hagati aha kandi umuforomokazi wabaye umurwayi wa mbere wanduye Ebola muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye yavuye umugabo w'umunyaliberiya yamwitayeho rero mu bitaro ubu uwo Nina Pham yazanywe mu bice by'inaha hafi ya Washington DC hari hafi kugera ku kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima National Institute of Health mu magambo ahinnye NIH aho azitabwaho n'abaganga. Muri Sudan y'Epfo ibiganiro by'amahoro hagati y'impande ziri mu ntambara byongeye kwigizwa inyuma mu gihe ibibazo bireba ikiremwa muntu birushaho gukomera. Ibiganiro byagombaga gusubukurwa ejo kwa kane hagati ya guverinoma ya Sudan y'Epfo n'imitwe irwanya ubutegetsi byarasubitswe kuzageza byibura ku itariki ya 20 y'uko kwezi kwa 10. Inziti zikomeye kuri ubu ni kutabasha kumvikana kuri guverinoma y'inzibacyuho n'uburyo bwo kugabana ubutegetsi muri iyo guverinoma. Amasezerano yabanje harimo atatu yo guhagarika imirwano ntiyabashije kubahirizwa. Urugomo rwatangiye mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize rwakuye abantu barenga miliyoni mu byabo muri Sudani y'Epfo. Amahoro atabonetse, benshi bafite ubwoba bwo gusubira iwabo. Abakurikirana ibyerekeye uburenganzira bw'ikiremwa muntu bavuga ko abantu barenga 600 biciwe mu mirwano y'ukwezi kose mu mujyi wa Kobani ku mupaka wa Syria na Turkiya. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu w'Abanyasiriya ufite icyicaro cyawo mu Bwongereza watangaje hejo kuwa kane ko abarwanyi ba Eta Islamike 374 biciwe mu mirwano n'ingabo z'abakurude. Uwo muryango uvuga ko abarwanyi b'abakurude 258 nabo bishwe. Ukavuga kandi ko umubare wose w'abapfuye waba ukubye inshuro eshatu abavugwa 636 kubera ibanga rikomeye ku byerekeye abahitanywe n'imirwano ba Eta Islamike n'abakurude. Inteko y'umuryango w'abibumbye yatoye Angola, Malaysia, Nouvelle-Zélande, Espagne na Venezuela kuba bimwe mu bihugu 15 bigize akanama k'umutekano kigihe cy'imyaka ibiri. Ibihugu bitanu byatsindiye uwo mwanya bibonye 2/3 by'amajwi asabwa bishyikiwe n'ibihugu 193 birimo na rusange ya ONU nyuma y'icyiciro cya gatatu cy'itora Turukiya yakuwemo na Nouvelle-Zélande na Espagne. Ibyo bihugu bitanu byatsinze bizinjira mu kanama k'umutekano ku itariki ya mbere ukwezi kwa mbere kuzageza mu 2017 bisimbure ibihugu bicyuye igihe aribyo Argentine, Australia, Luxembourg, Korea y'Epfo n'u Rwanda. I Baghdad muri Iraq ibibombe bine byatezwe mu modoka n'igisasu cya rutura byahitanye abantu 36 haboneje kwa kane. Abarwanyi ba Etat Islamique bakaba bavuze ko aribo bagabye ibyo bitero byahitanye abantu mu bice bituwe n'abashiite. Inyeshyamba z'abasuni zavuze ko igitero kimwe cya bombe mu karere ka Dolai kibasiye abasirikari ba Iraq.
Urakoze jemye mukankusi ku makuru waje kudushikiriza. Uratuguma hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru imbere yuko dusozera igice ca mbere cy'ibiganiro byacu byo muri kino gitondo. Twibuse namwe incuti mwese ko muri ko mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Yavuzwe n'umushikiriza manza kizigenza w'igihugu cy'u Burundi yemeza ko ibiziga byatowe mu kiyaga Rweru byavuye mu Rwanda. Umushikiranganji w'u Rwanda ajijwe imigenderanire n'amahanga yabibesheje avuga ko atacemeza ko ivyo biziga biva mu gihugu ciwe. Asumta Kaboyi aradushikiriza idonido ry'iyo nkuru.
Abaminisitiri babiri b'u Rwanda ububanyi n'amahanga Louise Mushikiwabo na Minisitiri w'umutekano mu gihugu She Musa Fazili Harerimana bombi bagize icyo bavuga kuri uyu wa kane ku makuru aherutse gutangazwa n'abayobozi b'Abarundi. Batangaje ko imirambo yabonetse mu kiyaga cya Rweru yabikomoka mu Rwanda. Minisitiri Mushikiwabo mu kiganiro amaze guha abanyamakuru yavuze ko ayo makuru atariyo.
Ibyavuzwe n'uriya mushinjacyaha ntabwo ari byo. Nta na kimwe kigaragaza ko iriya mirambo yabonetse mu kiyaga cya Rweru ari y'abanyarwanda cyangwa se yaturutse mu Rwanda. Ntabwo mbona ukuntu habiperereza ku kibazo gishobora kuba cyarakomotse mu Rwanda ku kiyaga dusangiye turi ibihugu bibiri. U Rwanda rukaba rutaragiye muri iryo perereza. Twebwe mu Rwanda twasabye u Burundi kubaha ubufasha kuko habonetse ikibazo ni ku butaka bw'u Burundi, ku mazi y'u Burundi no ku butaka. Kugeza ubu u Burundi ntiburadusubiza. Ibyo njyewe numvise mu itangazamakuru, numvaga mu by'ukuri ari iperereza ryo kumenya uko umugezi w'Akagera ukugenda unyura. Ntabwo nigeze numva hari uvuga abo bantu abari bo icyo bazize waba yarabishe ni bangahe.
Iki kiganiro cya Minisitiri Mushikiwabo kije gikurikira icyatanzwe na Minisitiri w'umutekano mu gihugu She Musa Fazili Harerimana mu kiganiro nawe yahaye abanyamakuru mbere ya saa sita. Wakaba yavuze ko u Rwanda ntacyo rwavuga kuri icyo kibazo kuko kugeza ubu ngo u Rwanda ntacyo ruratangarizwa n'Abarundi mu buryo busanzwe ibihugu bihanamo amakuru, ko ibihugu byombi bitaganirira mu bitangazamakuru ko hari ubundi buryo bwo guhanahana amakuru. Uyu ni Minisitiri Musa Fazili Harerimana.
Ubu rero twakomeza kubifata uko biri, ibyo byose biri i Burundi, n'imirambiri i Burundi, n'abayishinguye ni u Burundi. Ubwo ngubwo bazabimenyekanishiriza ku Rwanda, u Rwanda ruzasubiza rukurikije icyo rweretswe. Haba iyo mirambo, haba kuyipima, nabyo biroroshye, hari ibyuma mpuzamahanga bihari bifite ubushobozi buhambaye, haba iperereza, haba imiryango yabuze ababo n'ubundi, nanone bakavuga baturiya muntu n'uwacu. Ibyo byose igihe cyose bazavuga ngo twasuzumye, twarangije iperereza ryacu, abanyarwanda baturanyi dore uko tubibona, icyo gihe u Rwanda nibwo ruzasubiza. Ibihugu burya ntibikoranira ku maradiyo, habaho za voix diplomatique abantu bahuriramo bakaganira.
Ibi bitangajwe nyuma yaho umushinjacyaha mukuru w'i Burundi atangaje ku munsi wa kabiri ko nyuma y'ubushakashatsi igihugu cye cyakoze cyaje gusanga ko imirambo yabonetse mu kiyaga cya Rweru yaba yaraturutse mu Rwanda. abayobozi b'u Rwanda bakaba babihakanye. Mu minsi ishize imiryango irengera uburenganzira bwa muntu mu Rwanda yari yasohoye icyo bise ubushakashatsi bwavugaga ko babajije abarobyi bo mu gaciro mirambo yanyuzemo, ariko bo ku ruhande rw'u Rwanda bakavuga ko batigeze babona umurambo n'umwe, ko iby'iyo mirambo nabo bagiye babyumva. Iyo miryango ariko yasabaga Leta y'u Rwanda n'iy'u Burundi ndetse n'imiryango mpuzamahanga gukora iperereza ryimbitse ngo abishe aba bantu bamenyekane ndetse n'aho bakomoka. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta Kaboyi. Ejo ku itariki 16 z'ukwezi kwa 10 yari umunsi mpuzamakungu wahariwe gufungura neza. Uwo munsi mu Burundi wageze imiryango myinshi ivugwamo ugufungura nabi na cyane cyane mu bana batarakwiza imyaka 5. Inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Haba mu gisagara cha Bujumbura cyangwa mu ntara zo hagati mu gihugu, ahatari hake mu miryango usanga bataronga ibyo bashobora gufungura gatatu ku munsi. Abenshi bafungura rimwe ku munsi. Nagendeye muri site ya Carama ahegeranirijwe abahora baba ahitwa Kumase muri komine Ngagara. Uyu mufasoni ati ubugari bucumbwe mwinusu kilo yifu babusangira n'abana biwe batandatu bakabukoza ibiharage bitagira n'imboga.
Ni batandatu ya kanusu nyene nta ntukabona aho umuntu narira guhaga rose twahendesha abana basi yego igihe bishobora gushifuka fungura rimwe ubabi buturihangana
rero yo kuvejo iyo niyo bamaririye irowe ijana n'itanu kuvejo bajya irowe ijana n'itanu n'ubu ari bwo bashe bararira babuze utuvuta bakabura nakunywa ariko barajya tanakunywa bwaraye uko nyene kubera atana makara umuntu ashobora kuronka.
Abana batari bake baba aho muri site yo mucarama usanga bavyimvyinda imishatsi benje ukabona ko bafise amagara make. Akarorero n'uyu mwana afise imyaka 9 umuravye ariko ukwibaza ko atana imyaka 5 arashikana
imyaka 9
yahongotse nande yara
ubafunguye kisa sita
nanakini
mu gitondo naho rwafunguye
nanakini Tujiri gunzara tukagumu kunyeni.
Iyo mubirose naho mbega mukunda gufungurika.
Ibiharage n'ubugari. Gomba muduifasha.
Mvuye mu Carama nacenja ku Buterere. Naho nyene nuko mu miryango itari mike naciyemwo abana bafungura rimwe ku munsi kandi bakaginya zidakwije ivyangombwa.
Nk'abana bacu bajya rimwe ku munsi. Umwana wanje afise amezi 6 n'ubugari kuko nta bintu vyifungurwa dufise cangwe ubuvugo ku mwana ubuyi n'amara dufise kuboko kugura. Ubugari bukoze ibiharage.
Abana bamaze guca ubwenge bo ngo bagenda banyoha amazi ku ishuri.
Ndabagabanganyije ntete z'ibyema
ni 5 kugira bagende ku ishuri banyoya ma cesa sita ntibigera bajya mu ijoro aho ne bakajya ku kagari bagakoze turengarenga nk'abaciye ubwenge ho baba babonye ko atacyo narose ntibirirwa barambaza
ivyo turose ari ubugari ari umuceri
uko gufungura nabi kuribonekeza mu bana cyo kimwe no mu bakuzi. Uko bimeze mu makaritie yo mu micungararo y'igisagara cha Bujumbura no mu ntara zo hagati mu gihugu nuko. Mu ntara ya Kirundo iri mu buraruko bw'igihugu abana batarakwiza imyaka 5 bagera kuri 10 nibo bari mu bitaro bikuru vya Kirundo kubera ingwara zo gufungura nabi. Atarazi ntiyanogeye umwigisha muri kaminuza yanonosoye ibijanye no gufungura neza asaba abavyeyi mu bukene bwabo bwose kugerageza kugaburira abana ivyagenerwa kuko abenshi babigira mu gutamenya.
Naho bizihivye urumva ushora kuronka udufaranga dukeyi arashobora kuzarahindagura uno munsi yari igitoke n'ibiharage ariko hakamamwe imboga irengarenga ziriho aya mababi y'imyumbati aracaboneka hakama harimwo umuceri n'ibiharage habuze umuceri hakaba ibitoke ushobora kwironka gashiramo turaya mu gakazarahindagura hakama harimwo natwatudagara dutoduto naho ubuye zikenye zozo abafisa uburyo bubaye abaye barashashobora kuzigura hakama hariho ya migwi 3 n'imiburi iburi imigwi 2 uwo bishoboye akareza kwicamwa.
Umunsi mpuzamakungu wariwe gufungura neza mu Burundi uzohimbazwa kuri wa 5 mu ara ya Muramvya. Ibujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Tabita kuri iyo nkuru.
Uganda ruvuga ko rugiye gufatanya n'amahanga mu gutanga intererano mu bikorwa byo guhangana na Ebola ariko ngo bigahera mu gukingira igihugu n'abanyagihugu bacu iyo ngwara ibi nibivugwa na President Paul Kagame w'Uganda.
Indwara ya Ebola ikomeje kuba ikibazo cyugarije isi kandi gikeneye guhagurukirwa. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko rigiye kohereza intumwa zaryo mu bihugu bya Mali na Côte d'Ivoire kugira ngo zisuzume ingamba zafashwe n'ibyo bihugu mu kwirinda Ebola. Dore ko bihana imbibi na Guinea, Liberia na Sierra Leone byibasiwe n'icyo cyorezo muri iyi minsi. OMS yavuze ko icyorezo cya Ebola gikomeje kwiyongera mu burengerazuba bwa Afrika. Mu minsi icumi gusa abantu 425 bamaze kwandura muri Sierra Leone. Hagati aho abaminisitiri b'ubuzima bo mu bihugu byo ku mugabane w'u Burayi bateraniye i Buruseli mu gihugu cy'Ububiligi mu nama ku kibazo cy'icyorezo cya Ebola no kwigira hamwe uburyo batangira gupima abagenzi ku mipaka n'ibibuga by'indege. Iyi nama iteranye mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gutangiza gahunda yo gupima abagenzi bose baturuka mu bihugu bya Liberia, Sierra Leone na Guinea. Usibye gupimwa abagenzi bazajya banabazwa niba barigeze bahura n'umurwayi wa Ebola. Mu karere u Rwanda narwo rwatangije gahunda yo gupima abantu bose bakoresha imipaka yarwo. U Rwanda kandi ruvuga ko rwiteguye gufatanya n'andi mahanga rutanga umusanzu warwo n'inkunga mu bikorwa byo guhangana na Ebola. Ibyo icyakora ngo bigomba kubanzirizwa no kurinda igihugu n'abagituye iyo ndwara. Ibi ni ibivugwa na President Paul Kagame w'u Rwanda.
We need to strengthen our systems here in Rwanda, prepare for any eventuality relating to that problem. We need to start from home.
Dukwiye gukomeza no guha ingufu inzego z'ubuvuzi n'ubuzima zacu no kwitegura bihagije iki cyorezo. Tugomba kwiheraho nyuma tukareba ubundi buryo twafatanya n'abandi dutanga umusanzu mu gufasha guhangana n'icyo cyorezo no kugikumira burundu. Ndifuza kwibutsa inzego z'ubuzima hano mu gihugu ko dukwiye kwitegura bihagije. Abaganga kimwe n'abandi bose bakora mu nzego z'ubuvuzi bakwiye kuba maso bagahagurukira iki cyorezo ubu mu bihugu byinshi kiza ku isonga mu bikomereye umutekano n'ubuzima bw'igihugu natwe turimo.
National security of countries which does not exclude our own country doesn't overwhelm us.
Uwo ni President Paul Kagame w'u Rwanda avuga ku ngamba igihugu cye gifitiye icyorezo cya Ebola.
Urakoze Edigwema kuri iyi nkuru. Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ivyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Abanyagihugu mu gihugu ca Republika ya Centrafrica, abasirikare b'ishirahamwe mpuzamakungu bacungera umutekano hamwe n'abakozi bakorera amashirahamwe ajeje gutabara imbabare barabandanya guterwa n'imirwi itwaje ibigwanisho muri ico gihugu kimaze imyaka ibiri mu ngwano itagira izina imaze gukura mu zabo abanyagihugu baharurwa mu mamiliyoni mu gihe kandi imaze guhitana ubuzima bw'abantu bashika 5,000. Abanyagihugu bava mu bihugu bibanyi baharurwa mu 100,000 bari batsindaro muri ico gihugu barahunze kubera iyo ngwano. Kuva ingwano isubiye kwaduka ku igenekezo rya 5 ry'ukwezi kw'icumi, abasivile barenga 12 baramaze kwicwa. Mupatiri umunyakatolika va mu gihugu ca Polonye yaranyurujwe hafi y'urubibe gihugu ca Republika Centrafrica gihana n'igihugu ca Cameroun. Abasirikari batandatu bishyira hamwe mpuzamakungu bacungira umutekano bava muri icyo gihugu hamwe n'abava mu gihugu cy'u Burundi barakomeretse igihe bagwa mu mutego mu mpera z'indwi iheze. Icyo gitero kije kwikurikira ikindi gitero cyahitanye umusirikari wa mbere wishyira hamwe mpuzamakungu acungira umutekano mu gihugu cya Repubulika ya Centrafrica ava mu gihugu cya Pakistani. Igitero kandi cyakomerekeje abandi basirikari batanu bacungira umutekano bava mu gihugu cya Pakistani hamwe no mu gihugu cya Bangladesh. Ubwo bwicanyi n'iyo ngwano bitezwa guhagarara rabuno nyene. Turasubiye kugaragaza ko dushikikiye utwigoro twa leta imfata kiyanza irongowe na president Samba Panza two guhagarika iyo ngwano n'ubwo bwicanyi hamwe n'ukugarukana umutekano mu gihugu. abategetsi bose barimo abategetsi yo mirwi itwaje ibigwanisho baterezwa gukorana na leta kugira ngo bashigikire leta ifata kibanza hamwe n'ibiganiro byo kugarukana amahoro nk'uko amasezerano yateweko gikomo Brazzaville ku igenekezo ya 23 y'ukwezi kw'indwi abivuga ubwicanyi hamwe na kamo gasaba ko leta ihinduka biterezwa guhagarara abanyagihugu bose mu gihugu cha Republika Centrafrica baterezwa gukorera hamwe kugira ngo bicarire ikibazo nyamukuru cyo kurekuriranira kizobashikana ku matora ateguwe mu mahoro no mu nzira ya demokrasi turateye ivyatsi abanyapolitike bose bama bariko baratuba inzira ya mahoro hamwe nabirigwa baratyoza agateka kazina muntu atakindi kintu barota atari gukora ubwicanyi abantu nkabo nta kibanza bafise muri kazoza cy'igihugu cha Republika Centrafrica kandi ntibashora no kwizerwa turateye akamu gasaba ko hoba itohozwa rikozwe ku mugaragaro y'ubwicanyi bwose bwakorewe abasivile abantu bakoze ivyaha baterezwa kwihanirwa turashigikiye abanyagihugu hamwe n'abategetsi bo mu gihugu cha Republika Centrafrica muri iki gihe bariko baragerageza kurangiza ubwicanyi kandi bariko baragerageza kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu cabo
Iyo jari jambo ry'intanga marara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubibutse namwe nshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kuturungikira ivyumviro hamwe n'ivyifuzo vyanyu kuri adresse ikurikira radio@gmail.com canke kuri Facebook adresse yacu ni Radio Yacu VOA.
Obiloto lui hangibunda tokida. Obilo lui hangibunda tokida, bye bye. On diga boro ero lua nindara nenera bet mamubi. On diga boro ero lua nindara baba nindara. On diga boro hawi baba hui. Hawi mama hui. Hawi baba hui. Hawi mama hui. Hayu ya ya mundo moyo. Siko bebe nero mwendo moyo Fala do nyingiri huru mwendo moyo Baba we Unuku eroze mwendo moyo Watoto yaye mwendo moyo Baba we Kuni aero mwendo moyo Binadamu mwendo moyo Baba we
Njuti mwese mwaduteze amatwi mukanye turasozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Eugenie Mukankusi hatwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize ayo makuru Eugenie
Urakoze Oriane Tangishaka twabwiye ko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo meya w'umujyi wa Beni wo mu gice cy'uburasirazuba bw'igihugu avuga ko abarwanya ubutegetsi bwa Uganda bishe abantu 26 mu ijoro ryo kwa gatatu babasanze mu ngo zabo abarwanya ubutegetsi nabo mu mitwe Force Democratique Alliée na Armée Nationale de Libération de Uganda umuvugizi w'ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara kivu y'amajyaruguru Lieutenant Colonel Olivier Hamuri yavuze ko abo bantu bicishijwe ibyuma n'imihoro Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama aravuga ko guhagarika ingendo ziva mu burengerazuba bwa Afrika hatari uburyo bwo kurwanya Ebola Bwana Obama yabwiye abanyamakuru kuri Presidency ya Amerika ko nta kintu yumva cyatuma yabuza abantu kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baturutse muri Guinea, Liberia na Sierra Leone. Cyakora yavuze ko impuguke zamubwiye ko guhagarika izo ngendo nta nyungu byagira ziruta uburyo burimo gukoreshwa muri iki gihe. Muri Sudani y'Epfo ibiganiro by'amahoro hagati y'impande ziri mu ntambara byongeye kwigizwa inyuma mu gihe ibibazo bireba ikiremwa muntu birimo kugenda birushaho gukomera ibiganiro byagombaga gusubukurwa ejo kwa kane hagati ya guverinoma ya Sudani y'Epfo n'imitwe irwanya ubutegetsi byarasubitswe kugeza byibura ku itariki ya 22 y'uko kwezi kwa 10 inziti zikomeye kuri ubu no kubasha kumvikana kuri guverinoma y'inzibacyuho n'uburyo bwo kugabana ubutegetsi muri iyo guverinoma Amasezerano yabanje harimo 3 yo guhagarika imirwano ntiyabashije kubahirizwa. Inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yatoye Angola, Malaysia, Nouvelle-Zélande na Espagne hamwe na Venezuela kuba bimwe mu bihugu 15 bigize akanama k'umutekano igihe cy'imyaka 2. Ibihugu 5 byatsindiye uwo mwanya bibonye 2/3 by'amajwi asabwa bishyikiwe n'ibihugu 193 bigize inteko rusange ya ONU nyuma icyiciro cya 3 cy'itora turuke yakuyemo Nouvelle-Zélande na Espagne. Ibihugu 3/5 nako byatsinze bizinjira mu kanama k'umutekano ku itariki ya 2 kwezi kwa 2.
Nchuti mwese mukundira dijwi rya Amerika igice ca mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo garukiye ngaha. Tubone yakandikanye ko gushimira ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Aida Isa yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri mikonga ari muri kumwe na jewe Oriane Tangishaka amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayashikirijwe na Eugenie Mukankusi mwakoze kudutega amatwi. Nimutangwe kandi mukanya ibiganiro by'iradijwi rya Amerika birabandanya no kumugoroba ibiganiro by'iradijwi rya Amerika birabandanya guhera Samuel Nigice mukurindira ibiganiro byo kumugoroba ba tubifurije umunsi mwiza na mahoro y'Imana murakoze
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.